igitegwe ntabanduka ca Barundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya gusa ubuserukizi bwo Burundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ya 30 n'ijana na 40 ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurushabo kuko hashobora kuba hari abatayituye abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza cy'umugera wa corona bagezwe ahanini nabaje kwivuza abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi abari kuramutsa imijyango yabo hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze abo Barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 800 yitike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari yamari inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka amafaranga yabo barayasubijwe ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cha Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'ico kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina
urabona iba kuje kuja mu gihugu cyawe kandi barusanze fise igihe umutekanije cyo gusubira inyuma haraburi nze amafaranga kabura uburyo bwo kubaho hariho benshi bari bafise ubuzi twatakaje ubuzi tubayeho nabi tukuma dusaba indaro gusanga ukura uragurana umuntu uragurana umugenzi ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa bakatubwira twagenda kukurumva ntabwo twe twahunze twaje tuje ku bintu bizwi
ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro
uyu Burundi ngo barabyase sinzire ko ashaka ko tuguma turi munzi hari wabwo twese tuzabusaba ahubwo twese tugiye kutanga kusaba kurumva none twabaho gute ataburenganzira bwo kuba mu gihugu ufise umwe twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye FEMA kimeye cyatubwiye ati ingorane zanyu turazizi nimwe murarindira natwe tuzohava tugenda gusabwa ubuhungiro tukaye twaza ko bazotwakira kuko twagize ingorane urabona nk'ubu wuye Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi iyo bamaze kuvangwa n'abazi tuzava tugira n'umutekano muke aho tuzasubira hariya iryo gituma rero benshi batangiye kuzarasaba bagume ngaha
icyo kibazo cyatumye imiryango icikamo kubiri uwo mugabo yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe Kigali mu gihe yari yaje kwivuza uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe
urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu urugo rurimo umwana kumabaza mama rihe bakavugana ku telefone ni ndagukumbuye uzoza ryari nkaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara ubwize urataha akagira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye urumva ko nkuko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo naho nyine biravuna hana twari twarumvise ngo bagerageje leta y'u Burundi igomba kuserukiza bw'u Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza haheze ukwezi kurengana n'ituzi yo byahereye
Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugira ngo abo Barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimwo n'iz'umutekano ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio ry'Abongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu uheze
abo bantu wumva nibabara Barundi none nibabagomba gutahuka hariho iyo nzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo zirategerezwa gucamo kandi hariyo yavuze iki kiza karanda cha corona abo bantu tugira imana bari mu gihugu kirimo abantu cyubana amategeko ya OMS nihagera bazogaruka so kubangira rero haba hari ibindi biko birakugwa mugabo bantu nibafatwe nk'impunzi abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanzwe amagara y'abantu bukorane bw'imigenderanire yumva umutekano hanyuma bagaruke
u Rwanda bwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu bacu Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishuye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kundwa iheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka
biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye, bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha, ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe. Turabikora ariko Burundi bwanga kubakira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira, aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni kibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka icya politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.